Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki zitanu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ikaze mwese.
Aho umuntu ateza n'ingemeri makumyabiri z'ibishyimbo cyangwa z'ibigori, mu kindi gihe umuntu yabonaga agafuka k'udusaka yenda akabona kw'ibishyimbo, ariko ejo bundi ho byabaraga mu munwa nta kintu umuntu yigeze ashyira mu nda.
Na y'ibindi byo kuvuga ngo umuntu aratubonye ngo ararya neza kumwe umuntu yaguraga amavuta yo guteka. Reka ndaye
abo n'abanyagihugu bo mu karere ka Kirehe mu ntara y'ubuseruko bw'u Rwanda bidogira inzara yatewe ahanini n'uruzuba muri ako karere babamwo. Iyo nkuru hamwe niyerekeye ikigo cya leta y'u Rwanda citaho ibijanye n'ururimi n'imico kinegura ingeso mbi z'abavyeyi bankira abana babo kubaka n'abo bipfuza badasangiye ubwoko. Ayo hamwe n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye, mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriane. Abantu batari bake bavurwa ko bafuye inyuma y'ugutana mu mitwe hagati y'inteko za leta y'igihugu cya Sudani y'ubumanuko hamwe n'inteko zizwanya ubutegetsi mu ntara ya Yei River. Uko kubaye ukundi kurenga ku masezerano yo guhagarika intambara amaze indwi zibiri. Mu ntango z'iyi ndwi, Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubwongereza na Norvege byaragabishije bikomeye abasirikare bakuru bayoboye impande zitana mu mitwe ko bategerezwa kubahiriza agahengwe kashitswe ko hagati ya leta hamwe n'imirwi itandukanye irwanya leta. Amasezerano yo guhagarika intambara yatewe ko umukono ku murwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia Addis Abeba ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 kurangiye. Ugutana mu mitwe mu ntara ya Yei River kwabaye hagati y'inteko za leta hamwe n'inteko zishigikiye Riek Machar yahoze ari cegera cya perezida muri ico gihugu. Igisirikare cya Nigeria gitangaza ko carokoye umwe mu bakobwa banyurujwe bakuwe mu gisagara cya Chibok na Boko Haram haraheze imyaka ya baba ine. Igisirikare canditse ku rubuga Twitter ko inteko zacu ziri mu gisagara cya Purka mu buraruko bushira ubuseruko zarokoye umwigeme yitwa Salomi Pagu. Abategetsi bamenyesha ko mu matoza bamaze gukora iryo zina riri mu mazina y'abakobwa banyurujwe. Igisirikare kivuga ko Pagu yatowe ari kumwe n'uwundi mukobwa hamwe n'umwana kandi bose ari bazima, bariko barakurikiranywa n'abaganga. Umuhari Boko Haram warateye uruhagarara mu makungu igihe unyururije abakobwa barenga 270 biga ku ishuri rya Chibok ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2014. Bake muri bo barashoboye gutoroka, abandi jana barekurwa habanje kuba ibiganiro na leta, ariko abandi barenga ijana bavugwa ko bakiri mu minwe ya Boko Haram gushika ubu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje jo ku munsi wa kane ko zihagaritse imfashanyo ziha igisirikare cya Pakistani, yama yagirije ko atabushake gifise bwo kurwanya abatalibani mu ntumbero yo guhasha iterabwoba. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire muri Amerika, Heather Nauert, iyi ntiyatomo yari ku igitigiri cy'amafaranga yahagaritswe muri iyo mfashanyo, ariko yavuze ko ayo mafaranga yiyongereye ku zindi miliyoni 255 z'amadolari y'Abanyamerika zahagaritswe, nazo nyine zahora zifasha igisirikare cya Pakistani. Hito avuga kandi ko mu gihe Pakistani yokwerekana ubushake mu kurwanya abatalibani, Amerika ishobora kuzokwisubira ko kuri iyi ngingo. Abatalibani bagirizwa guhungabanya umutekano w'akarere kandi babangamiye umutekano w'Abanyamerika mu gihugu cya Pakistani, uwo mutegetsi wa Amerika niko abandanya avuga. Korea ya ruguru kuri uyu wa gatanu yemeje icifuzo cya Korea y'Epfo cyo gutangura ibiganiro ku munsi wa kabiruza. ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji wa Korea y'Epfo ajejwe imigenderanire no guhuza izo Korea zose kwari zibiri. Uyu mubanano uzobera hitwa Pan Munjom, ni hafi y'urubibe ruhuza ivyo bihugu, ni naho hasinyiwe amasezerano yo guhagarika intambara ya Korea mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatatu. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Baek Tae-hyun yabwiye abamenyeshamakuru ko ivyo biganiro bizoba vyerekeye inkino mpuzamakungu za Olympique zizobera muri Korea y'Epfo mu kwezi kwa kabiri, hamwe n'ukunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Ivyo biganiro bizoba kandi bibaye inyuma y'imyaka ibiri yari haciye hari icuka kibi muri iryo zinga, aho Korea ya ruguru yagerageje incuro zitatu ibisasu vya nuclear kandi yongereje ibikorwa byo kurungika mu kirere za misile. Korea zose kuva ku munsi wa gatatu rero zarasubiye gufungura umuhora wa telefone zahora zivuganira ko wari warahagaritswe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Mukurangiza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye ko igiye gufata mu mugongo abagira iyi myiyerekano muri Irani. Yiyamirije kandi ingendo y'abategetsi b'ico gihugu yo guhotera abigaragambya, aho 21 bamaze kwicwa abandi barenga igihumbi barahagarikwa. Umutegetsi mu biro vya Perezida White House ejo kuwa kane yavuze ko Amerika iriko irihweza kandi ko yofatira ibindi bihano kuri abo bahoteye abari mu myiyerekano yatanguye mu ndwi iheze muri ico gihugu. Kuri wa kane naho Amerika yafatiye ibihano amashirahamwe atanu yo muri Irani yagize uruhara muri programme yo gukora ibirwanisho vya misile.
Urakoze Louise Bigirimana kuri ayo makuru udushikirije. Naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe inyandiko y'abagendana ubumuga bwo kutabona ushitse mu gihe mu Burundi abanyeshuri bagendana ubwo bumuga bataronka impapuro zikwiye. Abayobozi b'amashuri biga ko baremeza ko ubwo bukene bw'impapuro buriho, bagasaba leta ko yokongera ingufu muri ico gisata c'abatabona. Nkure mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Abana bagendana umuga bwo kutabona ku ishuri ryitiriwe Mugabe kazi ubwitonzi ryahora ryitwa CND bigana n'abana babona. Abo bana batabona biga hakoreshejwe inyandiko y'abatabona bita Braille mu rurimi rw'Igifaransa. Umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe nyandiko ushitse kuri iryo shuri, hakunda kubura impapuro zikoreshwa muri iyo nyandiko cyangwa zikaboneka zitevye. Ivyo biri mu bituma abo bana basa n'abasigara inyuma kuko bigora kwimura ivyigwa. Aba ni bamwe mu bana bagendana umuga bwo kutabona biga ku ishuri ryitiriwe Mugabe kazi ubwitonzi.
Nimeze ko uri impapuro tugira ko bon byatanguye kera, nuvuga ko igice gitanguye haciye umwanya muto kiratangura guhera mwama nk'ama interrogation n'amanote vraiment n'amanote menshi tudafise amanote kandi tuzoyaronka bako baragerageza nyine kuntu abajeje kudufasha kuyandika bo bigenza nduci ugiranya nubwo bukene bw'impapuro zisanzwe zihari. Nk'uturaza tukagira ikute gusa ku matwi abandi baranota amanote mbwa nk'utu ugira tuzoyaronke byasaba nk'ubuho tuyaronka tube turayiga mbwa nk'utu tuzoyaronka dute.
Kenshi iyo bageze gukora ama interrogation twebwe turorera mu bandi gucyo ntidukora. Iyo bishitse naho dukaboneka duke duke iyo biyarangije ngo dukore, ucusanga quantity y'amanota bayo menshi cyane, ugacusanga turiko turiga ukoresheje ubucoke bwinshi cyane kandi aho nyine ugacusanga uriko urakorera guhomba.
Patiri Elias akubarongo iryo shuri aremeza ko impapuro za Braille zitoroshe kuronka.
Ku vyerekeye izi mpapuro bakoresha ni impapuro zimwe novuga ntizimvye iyo bita papier plastique canke brayo, ni impapuro zizimvye zisaba uburyo bwinshi ku buryo hamwe zikenye twege atanaho twokwikora ngo tuzironke. Izo rero tuzihabwa kumure tuzihabwa na n'ubushikiranganje butujejwe. Hanyuma rero hari ibindi biyita papier en carton, izi rero zirashobora kuboneka ino mugabo zirazimvye zirazimvye ku buryo hamwe zikenye ishuri ntiryoshobora ngo zije kuzironka. Izi rero nizo zikunda gukena, aricyo gituma usanga turi inyuma kuko zitabonekera ku gihe.
Ikindi kibazo abana bafise nuko babafasha kwimura ivyo vyigwa babishira mu nyandiko ya Braille ari bake cyane bikabasaba gukoresha umwanya munini nkuko vyemezwa na Patiri Elias Akubu.
Kubwangingo ishure imwe imwe novuga ni iyo bwirijwe kuba ifise umwarimu kuvuga umu encadreur cyangwa umu accompagnateur wabo ashobora guhindura zinyanyandiko aka kugira ngo ashobore gutegurira ayo manote nk'abana 10 basanzwe bari mwiyo ishuri aba ajejwe mugabo turashobora gusanga hariho ishuri atawuhari bigaca bigora rero ingene abo bana baronka baheza bakaronka ayo manote.
Uretse ico kibazo c'ubukene bw'ibikoresho bikoreshwa n'abana batabona muri rusangi, Patiri Sakubo Elia avuga ko abo bana bariko baratera intambwe.
Abana rero bariko bariga neza ariko rimwe na rimwe ntihabura uducamo tugorana ko ibikoresho bitagenda biraboneka na cyane cyane kubonekera ku gihe. Usanga rero ivyo biradindiza ubumenyi bwabo. Aho nari kumvuga ku cyane cyane kubagendana umuga wo kutabona kuko nibo uvuga nti bisaba uburyo bwinshi bwa mbere bisaba abakozi benshi bashobora guhindura izi nyandiko zisanzwe bakazihindura mu nyandiko abatabona bashobora gusoma ariyo rero nuvuga ni kuhindura muri kwa rurimi rwabo bintu ze Braille muri nyandiko ya Braille ahandi atara ahandi tubura yuko ivyo bigiye mu buryo turabona yuko abana bashobora gutera imbere.
Kuri iryo shuri rya Senede hari abana 28 bigana bene ubwo bumuga bwo kutabona bakigana n'abana babona mu mugambi bise uburezi budakumira. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Ikigo cya Leta y'u Rwanda citaho ibijanye n'ururimi n'umuco kiranegura ingeso mbi z'abavyeyi barenganya abana babo bababuza kubakana n'abandi bava mu miryango bo batipfuza. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bubakanye umugabo ari uwo mu basigajwe inyuma n'amateka, umugore akaba ari uwo mu bundi bwoko, bashikirije akaga bahuye nako igihe bagerageza kubakana. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Hagiye gushira imyaka 23 mu Rwanda hatumvikana abantu bavuga ku mugaragara moko ndetse nta n'icyangombwa na kimwe cyabi cyo mu buyobozi bwa leta cyangwa ubw'idini wasanga handitse mu bwoko n'ubwo ubwoko bwakuwe mu mpapuro hari bamwe babusigaranye mu mitima yabo. Inkuru twabwiwe n'umugabo wo mu bwoko bw'abasigajwe inyuma n'amateka washatse umugore wo mu bundi bwoko ni urugero rugaragaza ko hari bamwe mu Banyarwanda bataritandukanya burundu n'ibibazo bya moko.
Urukundo ni urukundo ruyoboraho umuntu rusha urushatse tukaye kubona turakubitanye ndavuga nti umva ndari kubwira ndimubwiye araryakira hanyuma biza kumenyekana mu muryango ko turi ku muryango w'abatwa mu Rwanda biza kuvuga ikibazo ariko none ubigeze hagati birashyuha cyane noneho bishyushye nyine duhita dufata icyemezo cya kigabo turabana.
Akaga uyu mugabo yahuye nako ntawe gahuriye nako umukobwa yarambagizaga yakorewe. Uyu mugore utashatse ko tuvuga izina rye we yemeza ko yahawe akato n'umuryango we amaze kubabwira ko agiye gushakana n'uwasigajwe inyuma n'amateka kugeza naho yifuza kuba yatoroka akava iwabo.
Njye kubibabwira babanje kubyakira nabi ntabwo babyakiriye neza. Ubwo bahise banahinduka bamwe batangira kunyanga nka bakuru banjye twavukanaga batangira kwanga no kujya nafata nk'umwenda wabo bati uradusigira imyenda ibumba nafata isahani yabo ati ibisahani iri kunuka ibumba kubera kanaka mbega ngira ihezwa riteye ubwoba kuburyo nageze aho ngomera nk'ushatse gucika mu rugo. Ariko umuntu wa ahantu nakuriye n'ikibazo gikomeye cyane n'abantu muri famiye bakuru nk'abasaza ba mama hari uwegeze kuza we bakubitana yaje kunsura mu rugo ahageze baramubwira bati dore ni wa mukwe wanyu araza aravuga ati uyu nguyu aka kantu kuko aka kazashaka muri uyu muryango ariko ko namukundaga numvaga nta kintu barenzaho baramusohoye bamusohoye nanjye sohokana nawe. Ubwo intebe yaza yaba yicaye mu rugo babimenya bati intebe zacu zangiritse kubera kana ka yazicaye.
Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ko ibi bintu by'amacakubiri babibonye mu bushakashatsi baherutse gukora. Gusabwa na Jacques Nzabone mukuri ishami ry'umuco muri iyi nteko avuga ko cyane cyane amacakubiri bayasanze mu madini aho abantu banga gushyingiranwa nabo bavuga ko badahuje idini ariko kwa moko yusanga batinya kuyashyira ahagaragara kuko ari icyaha leta ihanira. Gusa Nzabone avuga ko ababyeyi bakibangamira abana babo mu gushaka bigira ingaruka ku bakiri bato baba bifuza kurushinga.
Ibyo twagiye tubibona rero icyo turimo turakora cyambere hari ubwo bukangurambaga kutwereka yuko icyangombwa mu bukwe nta binde usibye urukundo hagati y'abashaka gushakana kugira ngo twirinde zizagatanya zato na hato
hari ingaruka mwabonye zishura kugera kuri rwa rubyiruko rwashaka gushakana ariko rukaba rwabireka kubera wenda amajwi menshi
ingaruka rubyiruko rwatubwiye ubwarwo rwavuze ko akenshi na kenshi barongora bidakiye mu muryango izo ngaruka zo zirahari kwa ko ku rubyiruko usanga bihereranye ibintu ubwo nibibazo byose bibaye nyuma usanga ari bo babyirengera ariko rwa buryo bwo kubyirengera usanga atari ukuvuga ngo ubundi abize ko umuryango wafashaga abana kubaka ntazi bana zidakumana amahembe ugasanga umuryango uri kubafasha kubungana none ariko iyo byagenze gutyo iyo habaye akantu gatoya usanga umuryango umutera hejuru nawe ubwe ngo ni wowe twe twarakubujije ku buryo igihita gikurikiraho na za divorces nyinshi umuntu ari kubona zagatanya nibyo ngibyo babirimo
uyu muyobozi avuga ko ababyeyi bazakomeza kwijandika mu bikorwa nk'ibi by'amacakubiri bazahanwa n'amategeko kuko amategeko hano ibyaha mu Rwanda agaragaramo ibihano bihabwa abantu barangwa n'amacakubiri nubwo abasore n'inkumi bashatse kubana badahuje ubwoko mu bano wabo wagiye uzamo kirogoya kugeza ubwo bahisemo kwishyingira uwo yemeza ko imiryango yamaze kubagarukira
tumaze kubana bamaze kubona ko nta kintu babihinduraho ari baba saza ba mama bandwanyaga bageze aho baraza baradusura kereka wenda umwe wapfuye atagarutse mu rugo rwacu ariko yari yaravuze ko adashobora kuzagaruka mu rugo rwacu yarambwiraga ati nunabyara abo batwa bawe uzagenda ubarere wenyine
Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
tukiri mu Rwanda kandi bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka Kirehe bararira kubera ibibazo by'inzara bavuga ko byatewe n'uruzuba rukabije gumishije ibitegwa basaba ko ubutegetsi bwo bafashisha imfungugwa inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa
ugeze mu murenge wa Nyamugari natumwe mutunde duce duturanye nawo mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'urwanda urahasanga abaturage bataka inzara yatewe n'uruzuba rwabamazeho igihe kirekire rwumishije imyaka bari bahinze barigunze
tumaze igihe kirekire dukorera mu gihombo kubera izuba do ubundi duhombye imyaka nk'itatu ariko none agahama munwa kabaye ejo bundi aho umuntu ateza n'ingemeri 20 z'ibishyimbo cyangwa z'ibigori mu kindi gihe umuntu yabonaga agafuka kudusaka yenda akabona ko ibishyimbo ariko ejo bundi ho byabaye agahama munwa nta kintu umuntu yigeze ashyira mu nzu mbese izuba riracana mu murima ugasanga ni ku butayu nka hano
ijwi rya Amerika mu kagari ka Nyamugari mu mudugudu wa Rebero yagerageje kugera muri zimwe mu ngo z'abaturage kureba imibereho muri rusange muri ibi bihe nabo bamaze iminsi babonye akavura kadafite byinshi karamira benshi batunzwe no guca inshuro nabwo mu bihe bitoroshye
ubu abaturage n'uwikanyakanya kabafite akaraka no kuguha karaka rimwe mu cyumweru ati nanjye ntaho mfite nyakuru ubwo rero ako karaka ukagacunga no kugura inusu hatwe dufite abana rero byabaye ikibazo gikomeye mu kubaho nabi nyine usibye kwihangana tukavuga ati turye nako kanusu
iyo uvuga kugura kanusu uravuga kanusu kiki
akanusu kifu yakawunga niko umuntu agura nyine wagateka megakoma waki urondereza twadufaranga ubonye ari 700 tw'umuhinzi kugira ngo buke kabiri
abaturage bakozwe mu nkokora n'uruzubu bubara rya rimwe ku munsi kandi nabwo ubibonye iryo rimwe riramusaba icyafatwa nk'umubare wo mu rwego rwo hejuru tega matwi
utuko ncunga ntabwo nadukuramo ifunguro rya kumanywa ngo rya nijoro ribe rikibonetse aho kugira ngo tubura hare ushyira abana mu buriri barira kumanywa bakwiruka nka yenda wabona nk'umuntu wishuti ufite igiti cy'umwembi yaguhaka utubiri tw'udutumbwa ugahereza umwana akaduhekenya ubundi twaturo tubiri ubonye tuturaye waguze nangwa karokifu ukagateka ninjoro kugira ngo buke
ijwi rya Amerika amenya makuru uko mu minsi yabanjirije iminsi mikuru ya Noheli na bonana ubutegetsi bwari bwagerageje gufashisha ibiribwa by'ibishyimbo n'ibigori abashonje gusa kuba bigenerwa by'ababanye yangana babibonye ubu byarashize bisubiriye ko kabo
natwe ubwacu bagenzi bacu badusaranganyije gutyo uwari wafata nk'udukombe nk'icumi nibura bakamuha dutanu kubwo byabaye bikeya kubwo abantu bari benshi
muraho
makuru ni meza
Kumo biteguye mukererewe?
Kwakererewe natwe abanje kujya guhinga no kubihaha nyine nabyirumba bintu byoroshye.
Nikoze. Amafunguro babageneye yararangiye bimeze bitya.
Yarangiye kera gose ibyo baba kugeneye ko bari bikeya byabasha kumara igihe.
Uretse ibibazo by'inzara byugarije abatuye Nyamugari n'utundi duce twibasiwe n'uruzuba, ubu hari n'ibindi byinshi mu byibanze mu muryango basa nabibagiwe.
Na ibindi byo kuvuga ngo umuntu aratubonye ngo ararya neza kumwe umuntu yaguraga amavuta yo guteka, reka da ibyo ntitukibikora. Ese abunereka umuntu arakabona ka 50 wagakaraba kabiri nango wamesera abana induka yihorera tukagenderaho ngaho.
Baracyatakambira ubutegetsi ngo bukomeze bubagoboke.
Tuzi ko leta ari umubyeyi koko, nk'uko ibibazo dufite babyumva kandi bakabireba. Umunyarwanda wese agomba kwiheraho mu mibereho umuntu agira, badufasha rwose bakurikije imimerere turimo. Yenda bakatubonera ko gafunguro bibaye ngombwa nako gasabune, ntabwo twabahisha ngo umuntu yijimaho yishikira, nako bakabonye aho kugira ngo abana bicwe n'umwanda, nako bakaduha rwose bakadufasha. Ndumva nta n'ikindi yenda bavuga bati n'ukwifuza by'ikirenga amavuta yo bakayareka, ariko agasabune umuntu agakaraba atanyura mu nzira nuka, buryo uyu muntu yamenyereye gukaraba ukabibura ubona kuri ikibazo gikomeye. Nkatwe tuba dusanzwe umuntu ajya no gusenga ntiwahera imuhira, nanone ngo nuko habayeho inzara, tugomba kujyayo tukabyereka Imana.
Ku murongo wa telefone twahamagaye Bwana Gerard Muzungu, meya w'akarere ka Kirehe, ngo twumve niba hari ingamba kuri iki kibazo. Atubwira ko yari mu zindi nshingano z'akazi zirimo n'inama zagombaga kugeza saa 11 z'umugoroba. Twongeye kumuhamagara nabwo ntibyashobotse, yatwandikiye ubutumwa bugufi ko nabwo yarakiri muri izo nama. Gusa mu minsi mike ishize meya wa Kirehe yari yatangarije umunyamakuru wa TV na Radio 1 ibya hano mu Rwanda ko bateganije uburyo buhoraho bwo gufasha aba baturage kugeza igihe bazahinga bakeza ibyabo.
Izahoraho kugeza babonye ibyo kurya. Inkunga yo burya kubyitangiye kuboneka ntabwo ihagarara kugeza babonye ibyo barya. Batwemereye ko bazajya babitanga buri gihe dukuri igihe, n'ubu turakomeza gukora amari cyane kugira ngo baduhe ibindi bizakomeza bisimbura biriya birangiye kuba.
Uburemere bw'iki kibazo bwareberwa mu musaruro Ijwi rya Amerika yasanze mu rugo rumwe mu barumbije.
Buriya umusaruro hariya turiya ntusaruye muri hegitari, kandi turima tubiri. Dore buriya niwo musaruro mbonye.
Uturuto hegitari tutanatoranyije n'ubitoranya birashoboka ko hazavamo nk'ibiro ngeranije n'inkibiro nk'umunani.
Nk'umunani yende.
Haracyarimo umurama wabyo. Byumye hazavamo ibiro 8.
Hari amakuru atangazwa n'abaturage ko hari bagenzi babo byagiye binanira kwihangana bagasuhukira mu bihugu bituranye bya Uganda na Tanzania, abandi bagasuhukira imbere mu gihugu.
Inzu barakinze bashorera abana mu mayira baragenda. Bitewe n'izuba n'inzara.
Bagiye bagenda nk'uko na n'ubu bari kugenda.
Ariko Bwana Anani mwise neza umuyobozi w'umurenge wa Nyamugari wahakana ko abaturage basuhuka.
Nawe ubwo twavyita karo gusohoka, ubwo no kugenda abantu bagenda bajya guhaha aho bigaragara yuko kirere kimeze neza.
Ntitwabashije kumenya umubare wa nyabu wabugarijwe n'iki kibazo cy'inzara mu karere ka Kirehe kubera uruzuba. Ntakwibutsa gusa ko iki kibazo kitari gishya mu gace k'Iburasirazuba. Mu mwaka ushize nabwo amapfa yatewe n'izuba yibasiye abatari bake, bibaviramo gusuhuka mu bihugu bya Uganda na Tanzania. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika, Ikirehe mu Burasirazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Eric Bagira ubusa. Abagize Kongre ya Amerika ntibavuga rumwe ku butumwa Perezida Donald Trump aherutse kunyuza ku rubuga rwa Twitter yiwe, aterana amajambo n'umuyobozi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bisa nkaho bamwe bashigikiye abandi bakagaya ubutumwa bwa Trump bivuye ku migambwe baturukamwo. Inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Michael Bowman hano i Washington DC, mugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu Eloge buri kaneza muri iyi minsi akorera ku biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Biteye isoni, nta nyungu bizana kandi bishobora gutera ingorane, niko yavuze umukenguzi amateka Ben Cardin, umudemokrate wo muri leta ya Maryland asanzwe akuriye akanama k'imigenderanire n'ayandi makungu. Ibi bishira perezida wa Amerika mu kibanza cy'ukuba umusazi cyangwa umupfukuri, niko umukenguzi amateka Sheldon Whitehouse wo muri leta ya Rhode Island yabwiye Ijwi rya Amerika, yongera kati ibi ntabwo twifuza. Ariko umukenguzi amateka mu Republican John Barroso wo muri leta ya Wyoming ntabona kimwe n'abagenzi be ubwenge bwo gusotorana buri muri Twitter ya perezida Trump. Agira ati, tuja twaronka umukuru w'igihugu afata ibintu mu minwe mu guhangana n'ingorane bitandukanye n'izo twabonye mu myaka iheze, aho ikibazo cirengagizwa. Icegera c'umukuru w'igihugu Mike Pence nawe yashimangiye ico ciyumviro mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika ku wa gatatu. Perezida Trump yahaye isi intera nshasha mu bijanye n'uburongozi, bikaba vyatumye haba impinduka zidasanzwe vy'umwihariko ufatiye ku biraba Korea ya Ruguru, niko Pence avuga. Perezida Trump yarabitomoye ko Amerika itazigara iterwa ubwoba. Amerika ntizopfa ihinze umushitsi. Ku munsi wa kabiri Trump yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ati indongozi ya Korea ya ruguru Kim Jong-un yemeje kurufunguruzo rwa nikleyere ruri ku ntebe yiwe ibihe byose. Nta muntu muri leta yiwe nshonje kandi nkene yomumbwirira ko nanje mfise urwo rufunguruzo, ariko rukaba runini rufise n'ububasha bukomeye kuruja urwiwe kandi urwanje rurakora. Inzobere mu vyerekeye ibirwanisho roho nyanganda nikleyere bemeje ko mu buryo bugaragara urwo rufunguruzo rutabaho. Ariko abakuru b'igihugu cya Amerika bafite uburenganzira ku makuru buri gihe abashoboza gutuma batanguza iterwa ry'amamisile ya nikleyere. Amerika ifite ubushobozi bwo kwikingira igitero cya nikleyere giturutse hanze yayo. Abademokrate batari bake bashimangira ko igikorwa cyose cyo kwitegurira gutera Korea ya ruguru cyangwa undi mukeba wese gitegerezwa kubanza kwemezwa n'inama nkenguzamateka na nshingamateka nk'igikorwa cy'intambara. Trump nta rufunguzo rwa nikleyere afise yokoresha atadufise. Nta ntambara ibaho idashigikiwe na Kongre, ni ku mukenguzamateka Tim Kaine wo muri Virginia yabwiye Ijwi ry'Amerika. Twebwe abashinga amategeko dushoboye kumudedeza akisigura, kandi ivyo vyomuha inyigisho ntoya ku ndero y'ibwirizwa nshingiro. Mu mpera z'umwaka uheze abademokrate bazanye integuro y'itegeko ribuza perezida wa Amerika gukoresha inteko mu gutera hakoreshejwe nikleyere, kiretse ico gitero kibanje kwemezwa ku mugaragaro na Kongre nk'intambara itangujwe. Mu minsi iheze higwa mu nama nkenguzamateka ububasha bwa perezida mu vya nikleyere, abarepublikani bemeje ko atawogira amakenga ku bijanye n'uko Amerika yiteguriye gusubiza igihe yose ubugerezwa. Ijambo ryose rivuzwe muri iki gitondo muri iyi nama rigiye gusesangurwa na Pyongyang, kandi bagiye kwitondera ukuntu twebwe abanyagihugu ba Amerika tubibona, ni ku mukenguzamateka James Rich wo muri leta ya Idaho yatangaje. Kimwe mu bintu abatora biyumvira iyo batoye umuntu aja mu ntebe ya perezida wa Amerika nuko bashobora kumwizeza ubushobozi bwa nikleyere canke ntibabikore, ni ku mukenguzamateka Marco Rubio wo muri Florida avuga. Ubutumwa bwa tweet bwa perezida Trump buje mu gihe hariko hageragezwa utundi twigoro two guhuza Korea y'Epfo n'iya ruguru. Korea ya ruguru yasubiye kugurura hakayira k'imigenderanire na Korea y'Epfo kuwa gatatu. Iki ni ikimenyetso gikomeye kuri aba bakeba barabana y'ingwe mu kurondera kunagura imigenderanire inyuma y'imyaka y'uruhagarara. Igihome cyamenetse ku munsi wa mbere aho perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong-un yakoresheje ijambo ry'iwe ry'umwaka mushasha mu guhamagarira Seoul ibiganiro imbona nkubone, atangaza ubugombe bwiwe bwo kuzorungika intumwa muri Korea y'Epfo zija kuvugana ukuntu igihugu ciwe coja mu mahiganwa y'abanonotsi azobera i Pyeongchang mu kwezi kuza. Seoul yishuye kuwa kabiri kwizovugana n'abadiplomate ba Korea ya ruguru mu ndwi za ku itariki ya 9 ku kwezi kwa mbere i Panmunjom. Iyi nama izobibaye ya mbere yo ku rwego rwo hejuru hagati y'izo bihugu byombi bibiri kuva mu kwezi kwa 12 mu 2015. Abademokrate bagirije Trump ko anigiye mu menshi ico gikorwa mu bihe bitoroshe. Perezida igihe cyose yamaciramo diplomasi, niko senateri Kay navuga. Iyo usuzuguye diplomasi uduza amahirwe y'intambara idakenewe. Pense we ku ruhande rwiwe ashikiriza ko ku butegetsi bwa Trump Korea ya ruguru iri kigirwa ko igitsure hadakoreshejwe ingufu za gisirikare ku buryo bitigeze gukorwa. Inyuma y'imyaka Korea ya ruguru yirengagiza amakungu ikabandanya kugwiza nikleyere, ubu mu mvugo twatanguye kubona impinduka mu bihugu by'akarere. Ubushinwa buri ko byifatamo neza kurusha mbere, n'icyo cyegera cya perezida yavuze. Mu gihe bamwe mu bashinga amategeko ba Republikani birengagiza amatwiti y'agasomborotso ya perezida Trump, abademokrate babandanya gucuvya ubutumwa bwa perezida Trump buca kuri social media. Sinshobora kureka umwana wanje w'imyaka 11 gukoresha Twitter, kandi nosaba umuntu wo mu biro vya perezida bishoboye kugira igikorwa ciza co gusuzuma ivyo perezida cisha kuri Twitter, ni ku mukenguza amateka mushasha wa leta ya New Mexico Martin Henrich yabwiye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze rero jurikaneza kuri iyo nkuru. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio y'i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe muyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Turabashimiye dushimira na Fasile Gebeyehu adufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Tubararitse kubandanya mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.